Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa 12 hano Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Hano Washington DC ni saa 10 ni saa 6 zo kumutaga. Uno munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Hano muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Kwagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara, sanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru, ukibaza uti ku mutekano hari? Dusubiye kumwe twari tumeze kera, hari chopfu?
Uwo ni Moise Ntakirutimana, umushinga mateka mu Burundi, adashigikiye ko abajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye.
Mushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye cyangwa yagendanye ikigwanisho bidakwiye. Uwo twobona bidakwiye nawe twumvira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuroka.
Uwo nawe ni Alain Guillaume Bunyoni, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi, nawe avuga ko abapolisi badakeneye kugendana ibigwanisho bikomakomeye kubera amahoro yabonetse. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Bamwe mu bashinga amateka b'abarundi basaba umushikiranganji w'umutekano ko abajejwe umutekano bitwaza ibigwanisho bikomakomeye bo bireka kubera igihugu kiri mu mahoro. Umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni asigura ko kubera ibihe by'umutekano muke igihugu gihitiyemo ari byo byatumye iyo ngendo. Amenyesha ko hataragira aho abajejwe umutekano batovyitwaza. Inkuru ya Eloge Wirika neza i Bujumbura.
Amakenga y'abashinga amateka bafise kubirwanisho bikomakomeye byitwazwa n'abajejwe umutekano cyane cyane abapolisi, afatiye ku kundi izo bikoresho byo mu ntambara bigaragara mu gihugu bivugwa ko kirimo amahoro. Umwe muri bo, umushinga amateka Moise Ntakarutimana, atanga akarorero ko mu minsi iheze yavuye mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi mu ijoro nk'igihe cy'isaha 3 ashika atangorana abonye mu nzira mu gihe yaraje kumugwa mukuru Bujumbura. Umushinga amateka Ntakarutimana amenyesha ko atangazwa no kubona abajejwe umutekano cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bitwaza ibigwanisho bihambaye.
Ariko rero ganya ko umushikiranganji twagomba tubaze kubijanye n'inyifato imwe isa n'iyahindutse nko mu gisagara, sanga komiseri kanaka cyangwa umuntu atwara inite kanaka agena modoka igikoho kiri hejuru, ukibaza uti ku mutekano hari? Dusubiye kumwe twari tumeze kera, hari chopfu? Kuko nka twe tugenda ahantu ngo kumugoroba ngiye gufata akantu, urashika ahantu ugasanga mbereje narigeze kubaza munsi umwe ngiye ahantu avuga ntingira hari Bunyoni, bati si watabwo wagendana bakeye. Nagomba rero nyakubahwa mushikiranganji, hari ababirekuriwe ibijya bintu byo gushira inkoho hejuru n'abandi batabirekuriwe, mwofasha mukaraba abirekuriwe akabikora, ariko abatabirekuriwe bakabireka kugira ngo wa mutekano turiko turavuga turimwo koko ntituhave dufata inyifato itandukanye n'ibyo turimwo kandi tubona ko wasasagaye.
Umushikiranganji w'umutekano asigura ko ari bisanzwe kwitwaza bene ivyo bigwanisho. Alain Guillaume Bunyoni ariko ahanura bene kuvyitwaza kudapfa aho bagiye kugira ntibatere ubwoba abanyagihugu.
Mushika kuri ino saha ntawe turabona yasohoye cyangwa yagendanye ikigwanisho bidakwiye. Uwo twobona bidakwiye nawe twumvira tutisubiza iyo nkota mu rwubati ko nikeneye gusukuroka. Benshi muri abo mwavuze ngo usanga abakomiseri bamwe hari bamwe basanzwe bari inyuma y'abategetsi kubera imvo z'umutekano twashimye guserura inzara kugira ngo n'umwansi amubonye arenganya agira ati ahasaho gupfa kwiroha. Iyo ni strategy imwe muzo dukoresha twebwe mu bijanye n'iby'umutekano. Gusa nabo abafise ubasha n'ubushobozi nk'ubwo bwo kugira sekirite niniya bumenya nabi ingene bagenda n'aho bagendera, kuko abameze nk'umuntu yibungenze ntapfa kugendera ariho hose, kuko hari aho ugenda ugasanga niwe wateje umutekano mukeyi kubera abantu benshi n'ivyo ikoho ndabishyize mu tuzitizo ibikoresho n'ibirwanisho kuko birakenewe. Burya iyo tutabibona ngo bibanze biseruke umwansi nawe ahundagare, uno munsi nituba turiko turayaga neza nk'uko. Ni mu bireke rero bibanze ikora akazi kavyo itera ubwoba n'umwansi nawe ateshwa ate igihe azogerera n'uzomenya ingene kamwe kagiye karagenda.
Abandi bashinga amateka nabo nka Fabien Nancijya Nino basanga umushikiranganji Bunyoni afise ukuri.
Nagiriye nsabe umushinga amateka Ntakiruta Imana ntiyimenyere kubyo arataharya amasaha avuze mu Cibitoke. kuko nta gihe gihera uko indwi hera tabari cabaye na hirya yeje baranyuruje abantu buringa ivyamo gisagara navyo oya hoho birateye ubwoba numupori cyangwa umusirikare yacerewe ari muri escort avuze amafirimu huko mengo ninyi n'icyo bari kwararengana uravye rero nkoho bagendana ningene bagenda nabo nyene ubwabo nta mutekano bafise aho rero twoba turavuga neza yuko ivyo mutekano ubo bibandanya gose bavyigisha kandi babikora uko biracafise ikibazo gikomeye
umushikiranganje w'umutekano yibutsa ko kwitwaza ibigwanisho bikomakomeye atari umukino
kwitwaza ibigwanisho biremereye ni na risk ishora kugirira ko ingaruka mi wenyene mwene kubitwara kandi vinga twebwe tuzi ubuhinga nkubwo turabizi na cyane cyane kubasumbya ariko nimba twemera gufata izo risk nuko tubona yuko bikenewe gushika munsi runaka ariho twobahumuriza kiretse nimwagira uwo mubonye ariko arifata ukutariko nkabo twitoreye muri azoduhanure hanyuma binaniranye naho mubaturegere kugira ngo umuntu agarure akikare
ku munsi wa kane w'indwi turangije umushikiranganje w'umutekano warengeye yome bunyoni no kwivuna abansi Emmanuel Ntamvukiye bari batumwe ko n'inama nshingamateka ahanini babajijwe ku bibazo by'abasirikare n'abapolisi baje mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu iruhande yavyo abashikiranganje barishwe kandi no ku bindi bibazo by'umutekano n'ibindi byose byerekeye abasirikare n'abapolisi harimo n'ukuntu babayeho Eloge uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uri Kaneza abaremye bo mu ntara ya Cibitoki barafise ubwoba ko atamwimbo w'agatasi bazoronka biturutse ku ruzuba rwaka ari rwinshi muri kino gihe umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara arahumuriza abatunzwe n'uburimyi ko imvura igiye kugwa ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
kuva mu mpera z'ukwezi kw'icenda abanyacibitoke co kimwe n'abandi bo mu bihinga itandukanye y'igihugu barasohoye isuka kugira barimira gatansi hari n'abahejeje kurima baca baratera imbuto imvura bari biteze ntiyabikigwa nk'uko bari babimenyereye kwigwa mu kwezi kw'icumi abarimyi bo muri komine Rugombo babwijwe irya Amerika ko batagira ayo bacira nayo bamira kuko imbuto bateye zaheze mu kuzimu
imvura yase burundu numutonyanze ntituronka ibigori byumye ibiharage twateye biri mu kuzimu byarase komera imyumbati niko kuko ibigori byatewe n'impfunya nikuvuga rero ngo tugeze habi tugeze hateme
oya nuko ibintu tuko turakora bimeze nabi gose ibigori byumye n'utwameze twatewe mu impfunya kubera atamvura watubayeho nabi tubayeho nabi gose nta kintu kizodufasha
abo barimyi bo muri komine Rugombo abatari bwatera imbuto bavuga ko ari yo bariko barafungura kubera kubura uko bagira kandi ko n'imvura yataze abayaze n'ijwi rya Amerika basaba gufashwa
asha nuko ni kwemera cyane gose je nk'udugana n'efise nina bazotwe tubiri twose ni bagatinga baradotere none twose nacyeshira mu ndabana bace batuye sinzi de konti giye kubaho ico no saba leta nuko yatugarukira ikaduyifashanya kuko abana bo boronkicho bajye
nuko uri leta niyo kutugarukira kubera turugena no mu makaro tukabura akazi kubera nta mvura ikira bwa kazi kaboneka imvura irikigwa nuko emwe nuko niyo mwego nyene kutugarukira
nuko dushobora kuronka abagira neza bakadushikako bakadufasha mwanya imvura itaragwa kugira turonke ingubu kuko baturetse niyanzara yo kugirante yo guhunga
hari nabandi muri abo barimyi bo mu ntara cibitoke batarahibura babandanya gutera imbuto bibaza ko ejo canke hijye ejo imvura izogwa uno mugabo twamusanze ariko arateragira ibiharage muri komine Buganda
urabona turubandanya dutera twiteze yuko kumbure mwijuru hari cova mu mugabo turiko turaraba nta kirimwo nditeri bwicaye kuko twicaye naho nibwo bwabunebwe ahubwo tuguma tubandanya kugira ngo turabe yuko Imana yo twibuka ikatugira ikigongo
umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara cibitoke aremeza ko uruzuba rutariko rurohereza abarimyi muri iyo ntara bari basohoye isuka igihe imvura yatangura kugwa igaca yisubirira hejuru Beatrice Nyabenda yabwijwe irya Amerika ko atahura kamo k'abarimyi muri kino gihe
yego cyane akamo k'abo barimyi turakumva kubera kuva urutasi rutanguye imvura ntiragwa ngabo yaguye nkeyi mu misozi abantu baratangura gutera batanguye gutera ishiragenda ntiyasubiye kugaruka hariho ibitari byumwe cyane n'abandi batari bwatere
uwo mufasoni arongwe igisata cy'uburinyi n'ubworozi mu ntara cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu atera kama abanyacibitoke gutamarira imbuto mu nkono Beatrice Nyabenda afise umwizero kwivura ishobora kugwa umwanya n'umwanya.
Mu bisanzwe umurimye nico kimwe n'umubyeyi nico gituma naho bo babatanguye gufungura ibyo bategezwa gutera bosubira bakaraba kugira barabe ko bosubira kugura imbuto batere abatari bwatere abamaze gutera nabo henshi ntibyari bwume cyane naho hari ibyapfuye mugabo ndazi ko hari bishobora gukira bo kwihangana muri iyi minsi ndabona ko ivura itanguye kugwa abataratera botera hama kubera imvura mu bisanzwe itangwa n'Imana ndazi ko nayo itazoduheba nibaza ko bizogenda neza
mu gisata kijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara cy'ibitoke ikigiye gukorwa no guhimiriza abafundi b'indimo kugira nabo bahimiriza barimyi batera imbuto barindire ikizovamwo nkuko bivugwa n'umufasoni Beatrice Nyabenda.
Twa tugiye duhimirize abafundi b'indimo bakwiragire mu misozi babwira bene gihugu batere kuko turabye ukuntu imvura itanguye kugwa twibaza yuko ishobora kubandanya bigenze neza hama batere hama bagume biteguye kuko umurimyi nahahomba nahomba gose kandi ni izuba ryatse imvura nayo irashobora kugwa kandi kuko turabye ukuntu kireke kiko kiragenda turana ko imvura itanguye kugwa abatera tuzosha tubahimiriza kugira abace batera abo byari byumwe bose bashobora no gusubizamo kuko byama byabaye.
Uruzuba rwaka muri kino gihe ruvugwa nka hose ku butaka bw'u Burundi akarorero nako mu ntara ya Kirundo aho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko imiryango irenga 400,000 imaze guhunga izabo kubera inzara mu ntara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Amakuru n'ibiganiro hanyu kuri radio Ijwi rya Amerika birabandanya. Aho bukera ku munsi wa kabiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoba amatora yo guhitamo uzorongora Amerika mu kiringo cy'imyaka 4 abo ni hagati ya Hillary Clinton na Donald Trump. Igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze amezi atari make. Uno munsi twatumiye babiri bahoze bayoboye igihugu cy'u Burundi abo ni President Ntibantunganya Sylvestre na President Pierre Buyoya batubwire uko babonye ivyo bikorwa byo kwiyamamaza byagenze hano muri Amerika. Baganirira mugenzi wacu Frederic Nkundikije dutangure twumve President Pierre Buyoya.
Bikorwa byo kwiyamamaza twarabikurikiranye mu byukuri bigenda uko byagenze uko bigenda ahandi hose hari amahiganwa mugabo ngira ngo icyo byisangije kubera cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo nyine gifise uko kiri mu byukuri icyo nabonye ni uko ibyo abo biyamamaza bavuga nibyerekeye cyane cyane igihugu cyabo nibyerekeye imigenderanire y'ubutaho n'ibihugu bikomakomeye nabonye ni uko atacyo bavuga kinini kuri Afurika magabo turabona kandi ko ari abantu batandukanye mu mico batandukanye mu migambi naye handi mbona jewe byagenze nk'uko bigenda atari hake mu bihe mwene icyo.
Reka icyo kibazo tukibaze na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mweho mwakiriye gute ibikorwa vy'ukwiyamamaza vy'abo banyapolitike babiri?
Jewe ndabona hari ubudasa buke mbere n'ahandi hamwe hamwe ko muri Afurika iwacu eka mbere ni Buraya hamwe hamwe. Ubwa mbere wowe urabona kwiyamamaza iwabo bifata igihe kirekire, nuko uvuze ngo iwabo kandi nawe ari yuri bifata igihe kirekire. Jebo numengo bija no ku myaka ibiri urabyine byatanguye mu mwaka uheze bikabanaga n'uwo mwaka, hanyuma ukabona yuko umukuru w'igihugu azoba yatowe ajosikirizwa intahe mu mwaka uza. Ica kabiri naho igihugu cy'Amerika ubona ari kinini ubona yuko abahiganwa ari bake, naho bitangura kujonjagura mu gihe mu mugambwe batora uzo baserukira urabona impera d'imperuka hariganwa abantu babiri kesho gatanga biratangi ni wacu usanga ari jojo ni jojo ica gatatu rero ugiye kuraba usanga havugwa mu bibazo bikomeye birabisi mugabo nkuko president Buhari yavuze mu kanya gaheze atwebwe abanyafrika ugiye kuraba ibyagiye bivugwa habaho uyu mu kandida w'aba republicain abo w'aba democrate cyina ntamwe numva bavuga ibibazo d'Afrika kandi ubona Afrika ahigeze mu gihe cya none nico mbere isi irindiriye ko mu binjana biri imbere
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike norere kazoza mwikundira kino ni gice cha gatatu ari nacyo cyanyuma kiyago cerekeye amasezerano y'amahoro y'Arusha amazi imyaka 16 atewe kigikumu abatumire ni babandi babiri honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sanyafrodebu hamwe rero na Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga hutu Remi
erega mwarasizo ntorere kazoza
Pasteur Habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si vy'abanyapolitike bonyene ni vy'abarundi bose
ibiganiro vya politike ni vy'abarundi bose ntabwo ari vy'abapolitisiye gusa kuko no musi iyo biza kuba ari ibiganiro vy'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramwe barundi mu nyumva Arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye Arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero
yakiriwe ya cyane umuntu akunze bakaye ku kintu kimwe tuvugana ukuri ibyo bya mato ya 2005 yarabaye kandi twaremeye aho intaho yashize nacu kubaza n'icyo kintu kigaruka ko ngo babara twaremeye
iki kwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise
ariko nubadutwengera karimbi
oya urumva
J7 na J10 ntirengera karimbi kuko inafite ibyo yakoze byiza yatabaye ntuburi ngaha
ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo tafata inkoho wowe fenye yaso wicenga
J7 na J10
wowe wicenga J7 na J10 ni wangi kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo dutafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muri icara rero reka kuzura kabotse
kuko
wiyemeye natwe turi yemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politique ni by'abarundi bose si by'abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo Arusha niyo azanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo
Arusha
bayita mu gifrance objet de reference
nokubwo
yenda mwige per politique
niyo bisunga
objet de reference habaye ikibazo baravuga bati reka turebe bari bavuganye
kugira ngo
Habaye ikibazo
ucuja muri Arusha
rindira gatoyi ntabwo ari kuvuga ngo ucuja muri Arusha nshatse kukwereka yuko wewe wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro ligendera kuri Arusha genda guhindukije mu byiyumviro ndakweretse ibyumviro bigoroye icyo bita objet de reference
ugize uti habaye ikibazo bace barunguruka bati mbega bapfuye
ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifrance icyo nkora ni iki nzana dictionnaire Yo dictionary icya hejuru y'ubwonko bwiwanje. Ubwonko rero ni bwizwa shingiro arusha ni dictionary. Kitaske ishobora kugoma ngaho ifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma
habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri.
Nakwe bari bapfunditse iki nico sico. Wabyumvise? Hanyuma. Bokora ibiganiro hehe. None ubu koko tuko tugana na Phineas wumvise ko na majuya duze. Ko majuya duze. Ubu koko Phineas tugomba dusohoke. Je wo ncankubita namaguru wese nzi kufisa akakunguruza. Ugira ngo hora dukomakoma. None Phineas ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro. Wari kubivuga nti wasohoka sinasohoka. Mugabo ibiganiro
ubuga za ntwarizi.
Intwaro z'abatutsi. Zagacinyizo.
Ugira ndabiti. Wivuze gucumenga ubuni intwaro z'abahutu. Eh? Ubivuze gucucumenga ubuni intwaro z'abahutu.
None ugomba kumbwira Jerome niba buri mvuga kuri. Yuko mu gisoda imbere y'uko revolution iba hari abantu bangana.
Hari wabaharuye.
Nta wabaharuye. Igisho rirabona. None mwoguma mvuga ko hari hamoko tugabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura.
Uno munsi ku bwa Pasteur Habimana hoko gwiki kugira ngo ntagire umuntu numwe yidogera arusha.
Ntagire umuntu numwe yidogera arusha. Arusha nibanze yemere ko habaye ibindi biganiro. Wabyumvise iheje kuvyemera yemere yuko ivuye arusha habaye constitution ni yemere yuko ikosogwa nkuko ibizo shingiro ibizo gukosogwa kuko riturikorera ko darota et dar espace
bera bari bavuze kuti arusha no munsi ni nkakazinduzi umuntu akubitiza mu igisha ruko bwonko buzinzwe kibazo rero ni mbega kibazo coba caravyutse mwaransufasha kandi ko gukubitira muri
kazi ni yemere nkuko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikigwe ibindi bitari byo yakoze nireke babisuremo bayikosore nibwizwa shingiro nuko
murakoze honorable Phineas Nigaba arusha ni yemere yuko ariyo umuntu akubitizamwo akagohe mugabe idakisumba ibyizwa ni risumba yandi mabwirizwa
muramaze gusoma ugire ko atasi rwa mbere ugiye bwizwa shingiro handitse ati vi l'accord d'arusha
hisunzwe ibyizwa hisuzwa amasezerano ya arusha
hisunzwe ni kuvuga iyo habayaga ingorane ikiza kugutatu ryugize madidane ucuze utakurabya arusha
ntagari byo uvuze ati vi ter shows nicyo cyakozwe imbere y'igihe ni yakete niko ndandika ndakosohora gusa donc les accords d'arusha ntiziza hejuru ibyo nandika kuko ntizishaka kukubikwita
jewe nashaka nyakuba munyesha makuru
ego
uzuhamagare abiza amategeko bavuga icyo ari cyo amviza babidusigurireza ariko iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa
ati hisunzwe
eh ni kuvuga ugize madida ni kuri iki kujyo kicini urikurasoma ngora ati batwati uchuza kugira uza kuraba hariya haraguha umucu kwiye niko ndabifata
kumugani nkubu bari kurabiki
kumugani none ba kubyibuno ibyibiringo baca baza kuraba muri arusha
ni kuvuga yuko habaye impari ku
kibazo cy'abaca barabi arusha
ngiro bari guca
baraba arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi nacu jewe arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganiriye basezerana amasezerano iyo heze igihe bayasezerana hashobora kuba ari ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosura neza kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo harabashaka gukumirwa kuko mu gihe hogira abantu bakumirwa bavuga ngo les mêmes causes engendrent les mêmes effets tujadushwe mu bya bindi byo gukumira abandi ikiza rero ku neza twese y'abarundi kuko tugiye gutwagisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge go baburimwe tukumvikana ati iki bashaho umwe uwo gihindura tukugira ngo twavance ntangora abantu bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukujinama n'ingingo nibyo byofasha
urakoze Pastor Habimana
ngo ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibya arusha ntitwavance ubuhejeje ubwo nyene gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine duha umuco woroshe gutahura
ariko ibyizwa shingira ikora rivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri arusha iryo dufise no munsi
mbe ko gitambaza kuri to vidare sera muri Pretoria twebwe ku makoro twasinye nta vire za ko rudarusha yiriko wegende biso nta biriko umva rero
ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize cyo gukora mu
kigero gikomeye urumva mugabo amazi kunyereka yuko ari cyo kaminuza ku buryo na constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère je regrette niyo arusha yawe ntacyo ntayitushikana kuko ibyo kubiye abarundi bose twiyumvamo
ariko pasteur Habimana amabwirwa singira yagiye araba imbere yuko arusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri iyo ngo hisunzwe mugabo no munsi ibyiza singira dufite no munsi litangurwa na hisunzwe amasezerano yiyarusha
ngo amaga kuba
uyumvira ko ibyiza singira cy'uno munsi
ikibazo n'iki
yoshora gushiga mu kintu
namaze kugutahura ige hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano yiyarusha uwo bahaye nabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye yarusha ija duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa nshingiro constitution ukamara kuvuga yuko hari iyindi text iri hejuru yayo bwige constitution wo isomera iki wasome your text wo kwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye kubera iki mugabo je mvuga reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha
uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ari karavuka mu gihugu cyacu cy'u Burundi
amacakubiri abandi
uyu munsi umuntu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afite ubwoba ntibivuga n'ukuri umuntu nashaka kujya ubu saa 5 z'ijoro ngo munyakabiga arafite ubwoba ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu ko bisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare
none ni ndazo bihagarika ibyo
abarundi kujya mu biganiro ege nyishu ni biganiro nkuganda ati none tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migenda ne yubundi andi makungu imeze nabi tuyigume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu
ariko kuki mutemera kubanza mu icyarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebye
uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi mu majambo make no vuga ko ari komisiyo technique y'ubutegetsi
ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mu byitabi byaniro hagati mu gihugu
uwo mugwi gito dushaka bitugora kugira ngo tuwitabe inyene bagiye ntabyo twamenye
ndizi mwamenye kandi harashinse soti itewe ni mukuru w'igihugu
ubuge ga yitege imbere kuri tego ndiri kuri sohoka harabade consultation muri politique niko bigenda
wowe naho uzo batumira nti mu witabe
uyo nakubwiye ko ari mu technique uri kwategura dossier butegetsi uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une commission technique yateguye dossier izo dossier nzizohura hama bakudukuremwo icyo tugenderako murakoze
ego pastor
ngomba mereze nga kumusaga yavuze
yavuze
nti bajayo
yavuze ati muhutu
sibyo munyakabiga nti bajayo masaha 5 y'ijoro sibyo byakweze nde nta nyishu ushaka kumumpa byakweze nde ubavuga bati icyo abanyagihugu batoye
wabikweza ramenyekana none uko
none ari anyishu nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu kizotwagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe hari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati urya mugwi yashinze ni commission technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara hutu baje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama no tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi icyo ndakomeye amashi babandanya uko twe tugiye kubatembera tuzo batemberera baradukunda ko turabarundi je niko niyo nama ngiriye abarundi rero ntabwo arajye amakungu yavuze n'urukundo rw'abarundi
ariko yavuze kinati umugwi ushingwa hari hakiye kuba kuje inama n'ingingo
none ko demokrasi wayizanye Burundi ari fraudebu urabyumva none fraudebu batwigisha iyo demokrasi ahubwo nibaze batwigisha ibindi bishasha tumaze gutora umukuru w'igihugu tumva yuko ari sense ari le seul maître uwo kudesida kinyamara dukora iki dukora iki akabibaza abarundi niwe uwo mugwi rero
urakoze pasteur Habimana reka nagushimire nibutse yuko urongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemo
urakoze
Chiti mwese mkunda la dishu kujia Amerika. Ahani na ho ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye. Kuri mikongo ari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masia dufashije mu bunga bw'ivyuma ndashimiye n'abadufashije kugira nyine ubuganiro kuri no saha mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika mwakoze.